kiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mwiboneza nshuti muduteza amatwi muri kumwe nanje Fide Niyongabo ndabifurije umwaka mwiza mwese umwaka w'2019 babere uwamata n'ubuki ndabahaye rero ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri yisa
wanaye na radio za BBC VOA ugawe bwa ntumva ra suite twese hano n'ibindi normal bya kwibuza birakorwa mu muco
Wanifo Stand Kumana ayobo yishira hame parseme gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama avuga ku vyereke bwigenge bwo gutangaza makuru mu Burundi turavuga no ku butumwa urangiza umwaka wa 2018 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashikirije abanyarwanda Yamara reka duhere ku njamake y'amakuru ya hijyano hino tugira tubashikize mu kanya Leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yugaye uno munsi kwa kabiri internet mu gihugu cyose munsi ugira kabiri yikurikiranye ibintu n'ubu ntibiradadanuka ku vyerekeye imirimo imwe imwe ya leta yugaye muri Amerika igihugu cya Afurika y'Epfo cyashizeho umushahara abakozi baronka ku isaha udashobora kuja munsi uno munsi kuwa kabiri aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye tuyagaruka ko mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi idonido ryayo ngaha muri Amerika ibintu ntibiradadanuka ku vyerekeye imirimo imwe imwe ya leta yugaye muri Amerika ni mu gihe abademokrate bari mu nama nshingamateka bafise imigambi yo kwemeza ku munsi wa kane integuro y'itegeko ryosubira kugurura nyinshi mu nzego za leta zugaye muri iki gihe ivyo batabanje gutanga amafaranga agenewe uruhome president Donald Trump aguma avuga ko akenewe ku vyerekeye umutekano w'igihugu iryo tegeko bitekanijwe ko ryemezwa igihe inama nshingamateka nshashigizwa hanini n'abademokrate izotangura imirimo yayo ku munsi wa kane Yamarijyo tegeko ntirizo tegekanya amafaranga yerekeye uruhome ku nkengera z'urubibi hagati ya Amerika na Mexique. Yamara President Trump aguma avuga ko uruhome ku rubibi na Mexique rutubatswe ngo nta mutekano uzokwigerwa kuri urwo rubibi. Yavuze ko abademokrate bazoshikiriza nk'uko bama integuro y'itegeko irimo ibintu byose kiretse ibyerekeye umutekano ku rubibi na Mexique. Nancy Pelosi agiye kuzoyobora inama nshingamateka na Chuck Schumer ayoboye abademokrate bari kurushi mu nama nkenguza amateka basorohereye hamwe itangaza ku munsi wa mbere isaba abarepublika gushigikira integuro y'itegeko batunganije Perezida Trump ashaka miliyaridi zitanu z'amadolari nk'amafaranga ya mbere mu yarenga miliyaridi 200 azokoreshwa ku vyerekeye uruhome ku nkengera z'urubibe n'igihugu ca Mexico abademokrate bemeye gutanga miliyaridi n'imiliyoni 300 agenewe utundi twigoro two kubahiriza umutekano ku rubibe n'igihugu cya Mexico tuve muri Amerika tuze muri Afrika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahayo leta yugaye uno munsi kwa kabiri ubuhinga bwo guhanahana amakuru internet mu gihugu cyose uyu munsi ugize kabiri iyo ngingo iriko irakurikizwa ibyo ni mu gihe igihugu citeguriye gutangaza ibiharuro vya mbere bivuye matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kajagari mu mpera zindwi irangiye bose abatavuga rumwe na leta hamwe n'abari mu runani ruri ku butegetsi uyu munsi ejo kuwa mbere batangaje ko bazotahana insinzi mu matora yabaye ku munsi w'Imana abanyekongo batari bake ntibashoboye gutora bivuye ku kiza cha Ebola cadutse mu bice bimwe bimwe byo mu gihugu ingwano hamwe n'ibibazo bijanye n'ibikoresho Barnabe Kikaya Bin Karubi umuhanuzi akomeye wa President Joseph Kabila yatangaje ko internet n'ubundi buryo bwo guhanahana amakuru hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi vyugawe kugira abantu ntibagumuke inyuma yuko amakuru y'ibihuha ku vyerekeye ivyavuye mu matora atanguye guhanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi Kikaya avuga kwivyo vyari gutuma igihugu kija mu kajagari atangaje kubwo buryo uzoguma bwugaye gushika ibiharuro vya nyuma bivuye matora bitangajwe ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa mbere ni radio mpuza makungu RFI abanyekongo batari bake bakura ko makuru yari yugawe izo nkingo zose zerekana icuka kibi kiri mu gihugu ca Kongo Radio Ijwi Amerika I Washington DC mu kirundi no makinyarwanda. Indi nkuru yerekeye Afrika, igihugu cya Afrika y'Epfo cyafashe ingingo yo gushinga agashahara abakoresha ku isaha badashobora kuja munsi mu guhemba abakozi babo. Perezida Cyril Ramaphosa avuga ko abakozi miliyoni n'imiliyoni bazoharongera ko yoko. Ivyo ni mu gihe ariko yitegurira amatora yo mu kwezi kwa gatanu. Amashirahamwe aserukira abakozi ntiyumvikana ku vyerekeye nimba boshigikira uwo mushahara muto ushobotse abakoresha barekuriwe guhemba. Uyu mushahara uzobungana na rand 200 ku isaha, no kuvuga idola n'ibice 39. Perezida Ramaphosa avuga ko bizofasha abakozi miliyoni n'imiliyoni mu gihugu. Ivyo Perezida Ramaphosa yabishikirije mu butumwa bwo kurangiza umwaka w'2018 yashikirije abanyagihugu. Umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya Afrika y'Epfo ANC urizeye kwiyo ngingo izoshimisha abantu basanzwe bawushigikiye bari mu baba mu bice bikenye no mu batora bari mu bice byo hagati mu gihugu. Ugushigikira umugambwe ANC kwaragabanutse mu gihe cy'intwaro ya Perezida Jacob Zuma yaranzwe n'ibibazo bitari bike bya ruswa. Uwo mugambwe waratakaje ibisagara bya Johannesburg na Pretoria mu matora yo mu bisagara, yamara ingingo yo kongereza umushahara abakoresha batarekuriwe kuja munsi ibonwa nk'ingingo ishobora kuzogwanywa bikomeye n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta na bamwe mu bayoboye amashirahamwe y'abakozi. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibyaga binini cyahera mu Rwanda, aho mu butumwa yageneye abanyarwanda mu mwaka w'2019 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yongeye kwiyamiriza ibihugu bibanye mu kuvuga ko bibandanya gufasha abagwanya ubutegetsi bwiwe. Yavuze ko hazobandanya ibiganiro bigenewe kunagura imibano. Mugenzi wacu Eric Bagiriwubusa yakurikiranye ubwo butumwa.
Mu butumwa yagejeje ku baturarwanda muri rusange bo bifuriza umwaka mushya wa 2019, umukuru w'Urwanda Paul Kagame yavuze ko 2018 irangiye neza mu mutekano n'amahoro. Icyakora ntiyabuze kongera kwikoma bimwe mu bihugu bituranye by'u Rwanda ko mu mwaka ushize wa 2018 byashyigikiye abarwanya ubutegetsi bwe. Aravuga ko muri Afurika muri rusange ibintu byifashe neza, ariko kuba mu karere ari ikinyuranyo.
Umubano wacu n'ibihugu bya Afurika umeze neza, ariko haracyari ibibazo duterwa na bimwe mu bihugu duturanye. Bamwe mu baturanyi bacu bakomeje kugerageza gufasha kuzanzamura imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda nka FDLR, RNC n'abandi. Ibi bibangamira ibikorwa byiza ubundi bisanzwe biranga umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umutekano w'aka karere muri rusange.
Mu kwifuriza umwaka mushya muhira abaturarwanda kandi Perezida Kagame yavuze ko imyifatire y'ibihugu avuga ko irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda iratangaje. Yavuze ko ari ikibazo kigomba gukomeza kuganirwaho.
Imyifatire ya kimwe muri ibyo bihugu ntidutangaza, ahubwo dutangazwa n'icyo gihugu kindi, aho ibimenyetso dufite nabo bagomba kuba bafite byerekana ko bafatanya ku mugaragaro n'ubwo babihakana mu ruhame. Iki kibazo turakomeza kukiganira n'abaturanyi bacu mu rwego rw'imikoranire n'imibanire myiza y'ibihugu bya Afurika. Ntabagira ngo save abanyarwanda gukomeza gukora imirimo yabo ntibarangare. Uyu mwaka watubereye mwiza kandi w'uburumbuke, ariko muri ibyo byose haracyari abafite intege nke bakeneye ubufasha bwacu n'ubundi gufatanya no gutera inkunga abatishoboye bisanzwe mu muco wacu. Rero n'umuryango wanjye tubifurize mwese n'imiryango yanyu umwaka mushya muhire w'2019. Mukomeze kwizihirwa bitarenze urugero murinda ubuzima bwanyu n'ubw'abagenzi banyu.
Perezida Kagame avuze ibi nyuma y'iminsi humvikana uguterana amagambo akarishye hagati y'u Rwanda na Uganda, ndetse hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibyo ni ibihugu bituranye byakunze gusangira kabisi n'agahiye. Kugeza ubu ibihugu bituranye byasangiraga kabisi n'agahiye, imigenderanire ndererasa n'iyahagaze. U Burundi bushinja u Rwanda kuba nyirabayazana w'ibibazo biri muri icyo gihugu kuva mu 2015. Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi ahatanira kwiyamamariza indi manda. N'ibirego u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. Perezida Kagame kandi atanze ubutumwa mu gihe u Rwanda rureba na ingwe na Uganda. Kigali irashinja Kampala gucumbikira abahiri ku butegetsi bw'u Rwanda, ariko Kampala nayo irashinja Kigali birego bisa nibyo. Eh bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.
Shuti bakunzi bacu. Turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Mwana nyakumvirize ibiganiro byacu kuri radio ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC mu Burundi ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama riranebagurira kugene mu mwaka w'2018 ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwahonyanzwe mu gihugu cy'u Burundi Faustin Kumana ayoboye ishyirahamwe Parseme ariko ashikiriza byaranze umwaka mu by'intwaro ibereye yagarutse ku bihano vya radio BBC na VOA vyaheze ariko ivyo binyamakuru ngo ntibitezurigwe Parseme yemeza ko ugwego sense rugenzura itangazamakuru hari aho ruhengama kuko hari ibimenyesha makuru bikora makosa ariko ntibihanwe ibindi kuri inkuru tumvise mugenzi wacu Raymond Zimana
kubona nyina ma radio za BBC VOA ugawe bwa ntumva rasuite tumvise hano nibiki normal byo kwikuza birakorwa mu muco
Postendi kumana rongoye Parseme ariko arashikiriza ibyaranze intwari ibereye mu mwaka wa 2018 kuri uyu wa mbere yagarutse kubijanye no kwigenga bwo kumenyesha makuru uyo arongoye Parseme asaba umuco kubyashikiye radio BBC na VOA ijwi rya Amerika kuko zahejeje ibihano ariko ntizitezurigwe yemeje ko ugwego sense bishika rugahengama kuko hari bimenyesha makuru bitisunga amategeko mu kumenyesha makuru ariko nibikomwa komwe
vya sense n'unda yihanuye n'ukuri ndabisubiyemo ndayisubiyemo kandi nanapeshije radio rema FM irifatira mu gahanga abantu mu biganiro ntige bituma ko uwo muntu bavuze ngo aze kwisigura na sense igahora ibyo rero twese ntitura abana bo kusaka duterwa n'ibiki byo ni ibintu bigaragara rya amategeko abitwereka barafatira kwitara mu gahanga bakatuka bakagira guti na sense nibuka turi kura cyoza abantu sense ntibivuge cyo gihugu turi muntu ni sense horrible
Kiresi Radio Rema FM Parseme yagarutse kumbonesha kure y'igihugu itanga ijambo kubegera y'ubutegetsi n'umugambo uri ku butegetsi kandi ico kimenyesha makuru cyategereza guhijamba impande zose nkuko Parseme rivyemeza uyarongo yishiramwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo asaba kwego sense gukorera bose kuko ibiba bituma habicuka kibi mu gihugu
Pays démocratique zo rya bade biki ntabi binyamakuru ni privenyere nibiki leta ija mu bandi Iyo rero bice bibara n'ibyo migambwe itugacusanga hari nk'umugambwe uri kubitegetse ubuce bihari vyo televizio rija muri buri ya kiribe honye n'dore information ya yifose naba mugiye muri competition ahandi barati muri ndarime mikondisi muri abanyeshuri babiri muza gukora za mini jenga chanza ndumu provinza kukibaha chanza guhakuru giswari bamwe abandi sinda yohanga ngo rero muri concours ngo nimuze duhayanwe ndifise ibintu bigaragara mama nuko murabona urya twara sense Nasura kufukuwa kubia tigeguza we waradi. Ulikuwa rengira karimba bantu bamwe. Kwa nibi biliko birazani. Ichuka kibichani.
Na ho Parseme rifise ichori negura. Mwitanga za makuru jimimeje chamakuru vimwe mu Burundi. Eshira mwji mimeje chamakuru vya muri Afrika yo wagati omake. Mwitohoza jako ze kumimeje chamakuru. Yashiza habo na kuru yu ambere. Harimo ivyo bivugwa na Parseme. Vyemeza kwa tama kosa hambaye yako zge mumuga. Umutesa nguzi wijo shirahamu, Joseline Nzobonwa nayo, akemeza kwa wamenyesha makuru bakoze ata wa hengami.
Kwa sanze makuru batanze, bara geregeje gukurikiza akaranga mutima kumuga. Nukufuka ko ni amakosa ahambaye meshi pa bonye. Mwabonye ko atamvugo dahumuriza yigeze iboneka, bashikirije makuru bifunze akaranga mutima.
Ivyo bimenyesha makuru bine vyakozwe kwicigwa, akaba ari kinyamakuru wacu, radio y'igihugu, radio isanganiro hamwe na radio Rema FM. Omaki kemeza ariko kwa abanyagihugu bato bato n'abakenyezi bataronsa kanya gakwiye nk'abategetsi ikindi nuko abatavuga rumwe na leta nabo nyene bataronswa ijambo bikwiye rigasaba ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru gutanga ijambo ku mpande zose kuko bakora ku neza ya bose. Ibujumbura, Remunzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, mu ikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dusubire tubifurize mwese mukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika. Umwaka mwiza muhire w'2019 muze mubwiremo amahoro n'imigisha. Tubateguriye uturirimbo twukubafasha kubandanya guhimbaza umwaka mushasha w'2019. Duhere kuri aka karirimbo Badilisha kacuraranzwe na Jose Chameleone wo mu gihugu cya Uganda.
Never worry about it. Every time you come up, I'm gonna sweet it. This one.
Uwaruno mwiri mzi Jose Chameleone muri Uganda ya barini mbia kariri mbo badilisha. Tuve muri Uganda du kubitire mwizinga rya Jamaica. Tukumbirize mwiri mzi Taras Riley atuliri mbire. Akari mba karege Just the Way You Are. Ari Terrace Riley mukaririmbo Just the Way You Are Radio Jwi d'Amerika Washington DC unaho tuze mu gihugu cha Nigeria twumvirize muririmbyi Davido mukaririmbyi mukaririmbo kiwe mu ntunge Fall.
If I talk, then go say I dey talk. Tell me why then they use Panadol for our headache. Yeah. How I go chop if my baby no chop? They want to spoil our market. Yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah, I don't wanna be a player no more. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Money fall on you, banana fall on you, Prada fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. If I offend you,
if I offend you, because I your baby take a toe, sorry your baby take a toe.
I'm in love with you,
I'm in love with you, baby. Nothing of it to change a move, nothing of it to change a move.
Uyu ari Davido mu karirimbo Fall, turangirize ku karirimbo We Love It ka nyakwigendera Lucky Dube, umuririmbyi musanzwe muzi wa reggae wa muri Africa y'Epfo. Mugire ibihe byiza, tubifurije kandi umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi 2019.